nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turikwegenekereza rya 2022 mu nyonyo nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushwizwa na Jean Bonfils Niyongere akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Igisirikare cha Kongo ihanwa rusangi kimenyesha ko kizerekezerezwa ko abasirikare bacu bagirana imigenderanire n'abagwanyi b'umuhari FDLR wagize ko bakoze ihonya bwoko mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo biri mu itangazo igisirikare cha Kongo caraye gisohoye aho kivuga ko uzorenga kuri iyo tegeko azohanwa. Kubumenyesha makuru Albert Rudatsimburwa akurikirane hafi ibibazo by'umutekano mu buseruko bwa Kongo kugira ngo Kongo yemere ko ikorana na FDLR byavuye ku gitsure cha Amerika ariko ngo bizogorana gushira mu ngiro iyo ngingo. Muraza kuvyumva murano makuru naye makuru ajanye n'ubutunzi uburundi ngo ntibushobora kuzoshika kwihangira ubwihaye yuko mwaka w'2040 buzoba buri mu bihugu biri mu nzira y'iterambere mu gihe uno munsi atamuco hari kubijanye n'ingene leta ikoresha amafaranga iba yategekanije ku mwaka ijibwa na Faustin Kumana arongo ishyirahamwe Parseme hugwe w'igugu asaba leta gusubiramwo integuro y'amafaranga iriko irakoresha kandi bikaba kumugaragaro. Nayishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu CBDH Vicar Makambi y'impunzi riranegura amabi abandanya gukorerwa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu muri district ya Kasoro mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma yaho uturima twizo mpunzi turanduwe hakaba hari na bomowe kandi amazu bahora bacururizamwo ibidandazwa kugira ngo bisahirize. Saya gusa twabateguriye n'andi muragume muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani kaze ya no makuru tuyahere mu gisata c'ubutunzi. Uburundi ngo ntibushobora kuzosheka kwihangira ubwihaye ryo ku mwaka w'2040 gushika mu mwaka w'2066 kizoba ari igihugu kiriko kiratera imbere mu gihe leta iterekana neza ingene ikoresha amafaranga ibyo bita transparence budgetaire mu gifaransa. Ibyo bivugwa na Faustin Kumana arongoshira hamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashike kwiterambere rirama akavuga ko kandi ko iryo hangiro rigoye gushika ko uravye ama deni y'umurengera leta ifise kandi gumifata. Faustin Kumana yabivuze kuri uno wa gatatu mu kiganiro hayabamenyesha makuru ku bijyanye n'amafaranga leta yateguye gukoresha uyu mwaka tumutege yompi.
Kubera iki tubona ko icyo gisata harimo agahaze cyane ubwandiro bibazo mu byo kwibaza urashobora kwibaza uti kubera iki kuva mu 2013 gushobora na 2023 imyaka cumi iheze berekana by'uko mbere catoje amataxe menshi yiyongera hanyuma leta igashaka amadeni menshi ashika uyu bageze ku miliyari 560 irenga n'imiri miliyari zirenga ari deni zaswa mu gihugu mugabo gacuraba ibintu bimwe ngene bifashe wongere ideni gutyo kuko amafaranga ari ubetoze. Ni gute usanga mu mashuri ekipima imeze ukimeze no munsi ugasanga n'abari mundi bakwiye babarokite bashobora kwigisha mu mashuri. Ni gute ubona amaganga bari kubaragenda bintu ko bategereza mu kuvura abarundi. Ni gute usanga ibitaro bitari kubera ruka amahera ibyo bita amariyere dopima bigeza ngo baravuje ku buryo bifuza kuzira amarembo ugasanga byacyeze cyane. Ni gute usanga ivy'amazi usanga y'amazi agaca Bujumbura ibirezo y'amatara ishaje bibara imeze ukuri ugasanga vy'ubutungane ingene yavyara justice na logistike mu butungane bakoresha si kirenga ni gute iyo deriva yarayugasanga hamwe habajeje za nare abakozi ba leta n'abakozi bamwibaza
Fosteni Komana asaba leta ko yosubiramwo integuro y'amafaranga yategekanije gukoresha kandi bikaba kumugaragaro dusubire tumwumvirize
bijanye no gukorera kumugaragaro ijya integuro y'amafaranga leta ikoresha bigira bayipidi hayibitabura kujaho bayishira abona abantu bagira icyo bayivuze ko ukaraba nk'unyi umwaka mezi atataheze twasiza kubona icyegeranyo cy'ingene amafaranga ari karakoresha ku mezi atatu ya mbere raporo de gisubijete promesse mail kuva mu kwizi mu kumunani mu kwici ijya bita bijesitwe y'abanyagihugu yatuza ko yatanga ibyo yarasiguye abanyagihugu kumenya ibiri miliyoni ebyiri gaciwe ati none tubona yuko rero aho bica twokwita revision budgetaire revision budgetaire hasi kuba description budgetaire kuko urazwe amagere dufata acaye amazi agatangura no kuremera kuko ubu ni hafi miliyari igihumbi muri bici yo gusubiza amadeni yafashwe nubwo aho bitugejeje imiliyari igihumbi gusubiza amadeni yafashwe mu gushyira abantu bika cya leta muri aya madeni wumva yadugije iki ku n'ijamana harumiye ngo ni ibintu avuga bati amafaranga none ko atatu icyo gari kuba yari ya leta yarayo kugira ngo n'ibibazo
nayo mu makuru ajanye n'ubutungane hari umukenyezi azwi ku izina rya Pelagia ku mutumba Mbizi ni muri komine Kibago intara ya Makamba atabaritswe n'ababanyi biwe uwo mukenyezi ari mu gasho haraheze indwi bitumwe n'umugabo wiwe sinumva yabo Silvestre yamuzaniye ko abaha babiri bituma bama baratana mu mitwe ababanyi uwo mugabo bagize uwo mugabo ko yarakoresheje igikenye mu gupfungisha uwo mukenyezi kubera amabanga afise mu mugambwe Sende David de ku mutumba Mbizi reka inkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazo
kuko bivugwa na bamwe mu babanyi b'uwo mukenyezi Pelagia ifungwa giwe ryandurutse kwishwana ryiwe hamwe n'umugore agira gatatu wa sinumva yabo Silvestre asanzwe yubakanye bidaciye mu mategeko n'umugabo wiwe uwo mukenyezi mukuru wa Silvestre sinumva yabo ariwe Pelagia bivugwa ko amaze imyaka irenga ibiri umugabo asa n'uwamutanye abana indwi bavyaranye yashwanye rero n'uwo abona Imana Christine agira gatatu asanze bariko bihereza inzoga zikaze zo mu macupa ya plastic bita ibipangara uwo mukenyezi mukuru wa Silvestre sinumva yabo asanze basoma basubira ngo yahavuye afatwa n'agashavu basimbiranira ko n'umwe agira gatatu baragwana wagira gatatu abona Imana Christine ngo yahavuye avunika aho hari kwigerekezo rya gatanu uko kwezi turimo ukeye uwo mugore wa mbere ngo yahavuye atumwa ko n'igipolisi ngaho ikibago ariko aca ararekugwa ku itegeko rya musitanteri wa komine Kibago Esperance Inarukundo umugore Pelagia akaba yavuye atumwa ko kandi mu gipolisi kugenekerezo rya 15 ku kwezi kwa Munyonyo muri komisariya Ikibago acaraheza arungikwa muri parke ya Makamba bukeye ku 16 ku kwezi nyene aba banyi ba Pelagia senge yumva bakiyamiriza ipfungwa ry'uwo mukenyezi mu gihe asize muhira utwana dutandatu tukiri duto mugabo nawe Silvestre sinumva yabo akaba yibera ku bandi bagore babiri baharitse uwo mukuru ibyo byose bikaba biba atacamira kubera sinumva yabo Silvestre yitwaza ko ari mbonera kure ya Sende DFDD akaba nasanzwe atwara umugambwe mu gacimbiri kari kuri uwo mutumba uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone abajejwe intwaro n'ubutungane muri komine Kibago kugira ngo batange umuco kuri iryo pfungwa
Edi Claude nazwe arakenuye amakuru twabateguriye tubabandanyize mu bijanye n'agateka kazi na muntu ishirahamwe ry'abahanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH vikari ya Negura Mabi abandanya akorerwa impunzi mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni muri district ya Kasoro mu ntara ya Kigoma ni nyuma yaho mu ntango zinundwe uturima duto duto twahora dusahiriza abo barundi ba muri yo kambi twarandaguwe kambere n'ibidandazwa bitandukanye bahora badandariza mu isoko birasanzazwa ku bwa Jean Bosco Vyizigiro avuga iryo shirahamwe ngo birateye isoni ngene igihugu cya Tanzania kibandanye gihunyanga amasezerano akingira impunzi agasaba abafite icyo baterera bose gusaba yuko uburenganzira bw'izo mpunzi bwo kubahirizwa tumutege yompi
muri CBDH bika dusubiye gutera ibyatsi ingendo igayitse asubiye kubyuka mu kambi impunzi muri Nyarugusu yo kurandura imirima no kubomora utuzu impunzi zidandariza mu gihe zishobore kwibeshaho iyo ngendo tukaba twaguye twitera ibyatsi gihe cyose twayumvise kubera ko inyuranye n'amategeko amategeko mpuzamakungu amategeko agenga impunzi amategeko nayo mu buzima umuntu wese abayemo kurandura imirima no kubomora amazu nta muntu numwe haba hari amahoro cyangwa hari ibibazo nta muntu numwe biha icyubahiro twashaka rero gusubira gusaba abashinzwe ubuzima bw'impunzi kugira ngo bagire icyo bakoze muri icyo gihugu cya Tanzania kandi n'abashinzwe ibindi byose bituma hari icyo hinduka batabare turatera kamo mashyirahamwe bakorana n'ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo bakorere hamwe bubahirize ubwo buzima bw'impunzi.
Inzamba kirazira kikazirizwa kumusirikare wari wese w'igihugu cya leta ihana intwaro rusange ya Kongo kunga imigendane n'abarwanyi b'umuhari FDL abarwanyi igihugu cy'u Rwanda. Iryo ni itegeko ryari ritanzwe n'igisirikare cya Kongo mu itangazo ry'uwo muvugizi w'ico gisirikare General Major Ekenge Bomusa FOMI Sylvain yagabishije uwo wese azorenga kuri iryo tegeko ko azohanwa bimwe by'akarorero tumutege yompi.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
igisirikare cya leta iharanira demokrasi ya Kongo kiramenyesheje abasirikare bacu bose iyo bava Kagera kuva ku bari mu nzego zo hasi gushika ku bari mu nzego zo hejuru ko kizira kaziririzwa ku ngo yariyo yose kugiranira imigenderanire n'abagwanyi b'umuhari FDLR bishinze kugwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda. Uzorenga kuri iryo tegeko azofatwa ahanwe by'akarorero hakurikijwe amategeko agenga igisirikare cyacu. Kubera ivyo iryo tegeko rizokurikizwa kuri bose ataguca hirya no hino.
Kugira Kongo yemereye ko ikorana n'umuhari FDLR byavuye ku gitsure cya Amerika ariko rero ngo bizogora cyane kugira ibikore yongere bishire mu ngiro nkuko aba FDLR bakwiye mu nzego zose z'igisirikare cya Kongo. Uko niko Albert Rudatsimbogwa umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibibazo by'umutekano mu buseruko bwa Kongo abona ibyo biheruka kuvugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Albert Rudatsimbogwa ati ikibazo cyari kigeze ahakomeye kuko FDLR iri ku rubibe rw'u Rwanda hamwe n'abasoda ba Kongo kugira batere u Rwanda tumutege yompi.
Ibyo bibi byose u Rwanda rwakomeje kubwira umuryango mpuzamahanga na Amerika cyane cyane komeza kwirengagiza ko Kongo ikoresha FDLR mu nzego zose z'ingabo kuko hana bavuga ko muri Garde Républicaine ya Tshisekedi ko barimo ariko cyane ku mupaka w'u Rwanda ingabo ziri standby class 1 zo gutera u Rwanda harimo na FDLR. Icyo cyonyine u Rwanda rushatse rwajya kubirangiza muri Congo. Urumva rero icyo gihe abanyamerika nibyo nkeka ibyo numva ko bifite inzira nuko abanyamerika bavuze icyo kintu rero wa mugani bakomeje kubitubwira ntabwo twaba twageze muri Congo ngo tubaze ngo bagabanye presio gatoya ngo nibura batekereze amahoro aho gutekereza intambara ariko tutababwiye icyo kibazo cya FDLR. Ariko na Congo nayo ikibazo nuko iteka barirengagiza bakavuga bati barishongora no ku bantu bati niba muzi ko hari FDLR muze mu bafate niba muzi n'ahantu ziri ngo mutwereke tugende tuzifate. Kuba barabivuze barabibwiye bagomba kuba babwiye President Tshisekedi hanyuma abanyekongo navuga ko nyuma umutabazi nuko bameze bahita bakina filme hanyuma bakayishyira ku mateleviziyo kuko ni kuriya mbibona umusirikare akavuga ati ngo rwose ngo nago umushora kwegera FDLR uzaboneka uzagaragara avugana na FDLR akorana na FDLR azahanwa n'amategeko ya gisirikare kandi buzuye mu gisirikare cya Congo. Sinzi rero uko bazabigenza ariko sinkeka nabwo mbibona njyewe ko bashobora kugira icyo babikoraho kuko niba hari abantu bakiri kuri tere bakirwana na FDLR babarimo kugeza ko perezida yemera aba FDR akaba ari bo bamurinda kurusha abandi naho bigeze.
Nino kuri iyo nkuru ducirusozera ko amakuru twabateguriye kuri no wa gatatu nabashimiye mwe mwese mwari muduteze yompi shimire mwe mwese namwe muri ko murakurikira hadi nzamba gateka kawe shimire nabagenzanje batorokanije aya makuru nko kumuyumvise bonfise niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.